ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije nshuti mwese mu ruteze muri kano kanya. Iki ni ikiganiro yaga ku nimero yacu ijana na 21 mu mugambi w'amashyirahamwe Alert International, Paul Institute na Inter News ku bufashe bw'amafaranga bw'ubumwe bw'Uburayi. Alexandre Bizimandi kuri mikro akaba na Joe Ngirenda kibashikirize. Ibikorwa by'amashuri ya maternelle, primaire, secondaire na kaminuza byongeye gutangura kuri uyu wa mbere genekerezo rya 2022 Ruhuma uyu mwaka wa 2021 ku butaka bwose bwa Congo. Muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe, sekitere ya Mutambala, teritwari ya Fizi, n'umunezero udasanzwe mu gwaruka rw'impunzi zo ngaho muri site n'ababyeyi babo kuba hongeye gutangura amashuri ubugira kandi. Ni nkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Godiozo Niyonsaba akorera ngaho i Murongwe.
Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2022 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 niho amashuri yasubiye kugurugwa icese. Inyuma yaho hari haheze igihe kitari gito ayo mashuri yugawe bivuye kuri iki kiza cya COVID-19. Abanyeshuri b'impunzi z'abarundi bo mu isite ya Murongwe bafise umunezero ntangere kubona basubiye ku bikorwa byabo bya misi yose, na burya bari batangiye kwibaza kazoza kabo uko kazomera. Eka n'ababyeyi barashima cyane iyo ngingo yafashwe yo kugurura amashure kugira ngo abanyeshure basubire kwiga. Abanyeshure bo muri EP Gasaba de twashoboye kuvugana baravuga ko naho bishimiye yugururwa ryayo mashure ko atadufuka munwa bafise, bagasaba action aid ishyirahamwe risanzwe ribaha ibikoresho by'ishure ko yobaronsa utwo dufuka munwa kugira babandanye bikingira icyo kiza cya COVID-19. Ku banyeshure biga kuri Institut Fizide nabo nyene barashima cyane kuba basubiye kubandanya ibyo byigwa, ariko nk'uko twabasanze nabo nyene nta dufukamunwa bafise, bagasaba action aid ko yotubaronsa kugira bikingire COVID-19. Bagasaba na ADES yabahaye indobo kuza barakaraba ko yobaha n'umuti wo kuvanga n'amazi canke ibahe isabune baze barakaraba. Bamenyesha ko hari haheze amezi 2 n'indwi irenga ayo mashure yugawe. Kubwo ikiganiro yaga Godiozo Niyonsaba mu isite y'impunzi z'abarundi ya Murongwe.
Nayo mu ikambi ya Rusenda byabaye igihushane aho abanyeshuri baho batatanguye amashuri nk'abandi. Abarimu babo baherutse gushirwa mu kazi ntibarariwa na Action Aid umufatanyabikorwa wa HSL mu gisata c'indero y'ugwaruka mpunzi. Abo barimu basaba gusubira mu kazi mu gihe bazoronswa agashiruka bute kabo. Ni nkuru twatohorejwe na Pascal Ndayishimiye afatikanije na Pacifique Munezero.
Mugihe amashure yose yo mu gihugu cha Congo yaba mato mato canke yisumbure yatanguje ivyigwa kuri no wa mbere igenekerezo rya 2022 Ruhuma umwaka wa 2021, amashure yo muri kanto ya Rusenda asanzwe yakira abanyeshure b'impunzi z'abarundi ntiyabaye agitangura ibikorwa bivuye ku mugwi w'abigisha uvuga ko utararonswa agahembo kawo k'amezi 6. Agahembo gatangwa n'ishyirahamwe Action Aid risanzwe rikorana na HSL. Abo bigisha bakaba bamenyesha ko bazotangura akazi ari uko baronkejwe agahembo kabo. Uruhande rw'abanyeshure bamenyesha ko ari uruhombo kuri bo, bagasaba ishyirahamwe ryegwa n'ico kibazo gutorera inyishu vuba bwangu. Tubibutse ko haciye ikiringo kirenga indwi gato abo bigisha bakoze imyiyerekano bakanabuza igikorwa cyo kubarura impunzi mu nkambi ya Rusenda cari ko gikorwa na HSL, ariko mu nyuma bakaba bararetse ico gikorwa kabandanya. Mu Rusenda, Pacifique Munezero kubwo ikiganiro yaga.
Abantu barenga 500 barapimwe ingwara ya kolera ni mu karere k'ubuvuzi ka Katanga. Mu bantu batowe iyo ngwara, babiri barapfuye, abandi 47 barungitswe mu kigo gisanzwe kibakurikirana mu gisagara cha Baraka baturutse mu karere k'ubuvuzi ka Katanga.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info. Ku rubuga rwa Facebook ni ongea. kuri Twitter ni ahobaze ongea yaga, na kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego enter news.
Ninonga kiganiro cyacu cyo kuno munsi kirangiriye ku nimero yacu ijana na 21 mwagiteguriwe na Hassan Shaban afadikanije na Mahashar Yunahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba Alexandre Bizimana kibashikirije nabifurije kudukurikirana ku isango ikurikira.